Mukuru gihugu cha Republika ya Demokrasia ya Kongo yari yiteguye gushika ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura isaha z'itanu z'agatondo, ariko yahageze isaha cumi n'imwe z'umugoroba. Ku kibuga cy'indege yacitiriwe Melchior Ndadaye yakiriwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu. Mu nyuma yahavuye aja kwakirwa na mugenzi we Perezida Evariste Ndayishimiye. Imbere y'umubonano no kwakirwa ku mazimano, Perezida Felix Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye bateye igiti cy'umwembe ku kirimba cyitiriwe kwa Ntare kiri Bujumbura nk'urwibutso. Bahejeje umubonano, Perezida Tshisekedi yabwiye amenyeshamakuru ko yaje mu Burundi kugira amenye Uburundi n'Abarundi birushirije. Ariko kandi yavuze ko ashaka kwigira ku Burundi mu bisata bimwe bimwe bitunganijwe neza kurushiwe harimo igisirikare.
De ce qui se fait de très très bien ici, notamment par exemple dans l'agriculture, dans les coopératives agricoles, pour voir comment est-ce que c'est organisé ici.
Naje kuraba ibikorwa neza hano byiza kurusha iwacu nko mu bijyanye n'uburimyi, amakoperative y'uburimyi, turabe uko bitunganywa hano, turabe uko igisirikare cyubatse kikisahiriza ubwacu. Ni ibintu dushaka natwe kuja gukora iwacu, imigambi irahari iduhuza. Mugabo wamfitse ku mutima cyane ni wa gari ya moshi. Iyo nzira y'ingarayi izova muri Tanzania ke mu Burundi, hanyuma iherezo ribe muri Kongo muri Kiwundu. Turafite n'umugambi wo kubaka ikiraro gihuza kigumanuko n'imwe mu ntara z'u Burundi. Niko yavuze. Ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, amajana y'abakongomani bari Bujumbura bari baroye gutegera Perezida Tshisekedi. Uyu musore aravuga yifuza ko abakuru b'ibihugu by'u Burundi na Kongo boganirira ko na cyane cyane ukoroheza abanyeshuri b'abakongomani n'ibyerekeye umutekano uhungabana mu buseruko bwa Kongo.
Icyo twifuza yuko yoganira n'umukuru w'igihugu ni kubyerekeye irya taxe ya Covid, kuko abanyeshuri benshi batarinjira mu Burundi irya taxe ya $15 iri hejuru rwose. Ikigira kabiri ni gucya gufasha abanyeshuri kuronka impapuro zibafasha kwiga aha bari poze ata bapolisi bariko baraza kubarondereza ko amadokima. Aha tusaba ko ukuru w'u Burundi w'igihugu cy'u Burundi yoganira n'umukuru wo muri Kongo gufasha, kuko aka karere k'iwacu ko muri est yo muri Kongo hateka habe amahoro ameze neza.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntacyo yavuze yahejeje kubonana no kuzimana mugenzi we wa Kongo. Uru rugendo Perezida Tshisekedi azosozera kuri uyu wa mbere ruzomushikana mu ntara zo hagati mu gihugu, harimo Gitega irimo umurwa mukuru wa politiki kilometero birenga hagati ijana uvuye Bujumbura aho yashikiye. Iba inshuro ya kabiri Perezida wa Kongo agendera Burundi. Ijya mbere hari ku itariki ya 15 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2019, akaba yakiriwe na kugendera Perezida Pierre Nkurunziza yatwara Burundi icyo gihe umwaka umwe imbere y'uko ashengera hamaze gutunganywa amatora yatsinzwe na Perezida Ndayishimiye baturuka mu mugambi umwe CNDD-FDD uri ku butegetsi kuva mu 2005. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.